Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.
Ndabahaye ikaze mwese mukurikira hajyo inzamba gateka kawe murano makuru 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 yaranze inondwi turangije Jezine Kaze ni jengiye kuyabashikiriza niteka ku Burundi umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yaraye atahukanye insinzi igira gatatu yikurikiranya mu mahiganwa mpuzamakungu yo kwinonora imitsi mu kiringo c'indwi zitatu zonyene. Intsinzi yo kuri uyu wa gatanu yayitahukanye inyuma yo kuba uwa mbere ku metero 5000 mu ihiganwa ryabereye I Buruseli mu gihugu c'Ububirigi, akaba yaheruka no kubikora mu gihugu c'Ubufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Ido nido na Beni Akserakana.
Inyuma yaho abaye uwa mbere kuwa gatandatu uheze mu ihiganwa mpuzamakungu ryabereye I Paris mu gihugu c'Ubufaransa ku metero 3000, uwo munonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba yateye iteka igihugu c'u Burundi, aho yari asubiriye gutahukana intsinzi mu ihiganwa ryabereye mu gihugu c'Ububirigi ku metero 5000. Akaba yabaye uwa mbere avyirutse mu minota 14 amasegonda 25 n'uduce 34. Muri iryo higanwa, Francine Niyonsaba yaje imbere y'umunya Ethiopia yitwa Ejegayehu Taye n'umunya Kenya yitwa Helen Obiri. Uwo mwanya yagize mu kwiruka izo metero 5000 vyatumye agabanura amasegonda 29 ku mwanya yahora akoresha mu kuziruka. Si ivyo gusa, Francine Niyonsaba aherutse kuba uwa mbere no mu ihiganwa mpuzamakungu ry'abanonotsi riherutse kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 2021 ukwezi guheze k'umunani. Ni ihiganwa biruka imetero 3,318 yabaye uwa mbere rero mu kuziruka. Agira ko arenga umurongo w'imetero 3,000 akoresheje iminota 8 amasegonda 26 n'uduce 78. Uwo nawo akaba ari umwanya muto atawundi yari bwawukoreshe kuri izo metero muri uwo mwaka. Tubibutse ko Francine Niyonsaba yaheruka no kwitaba inkino za Olympique ziherutse kubera I Tokyo mu gihugu ca Japon ku metero 10,000, aho mbere yabaye uwa gatanu. Uwo munonotsi w'imyaka 28 y'amavuko azwi cane cane mu nkino za Olympique zo mu mwaka wa 2016 zabereye I Rio de Janeiro mu gihugu ca Brésil, aho yabaye uwa kabiri mu kwiruka imetero 800 atahukana umudari w'ifeza bita argent mu rurimi rw'Igifaransa, biramuha iteka biha iteka n'igihugu c'u Burundi. Ico gihe yari yaje inyuma y'umunonotsi wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yitwa Caster Semenya, wewe yari yatahukanye umudari w'umwakaka. Eka Francine Niyonsaba yari yitavye n'inkino mpuzamakungu za Olympique zabereye I Londres mu gihugu c'Ubwongereza mu mwaka w'2012, aho yatahukanye ikibanza ca gatanu ku metero 800. Mwomenya ko izo metero 800 nyene arizo Francine Niyonsaba yakunda kwiruka imbere yuko ishiramwe mpuzamakungu riraba ivy'ubunonotsi World Athletics imuburije kwiruka imetero ziri munsi y'igihumbi ku mvo zijanye n'ingene umubiri wiwe wifashe. Kuva ico gihe yaciye afata ingingo yo kwiruka imetero nyinshi, muri kino gihe akaba ariko aravyifatamwo neza cane.
Beni Akserakana arakenuye imisi ibaye itanu atagitoro co mu bwoko bwa mazutu kibonetse ku mastasiyo yose yo ku mugwa mukuru wa politike I Gitega. Abagendesha imiduga inywe ico gitoro bavuga ko ikena ryacu ribangamiye cane akazi bakora. Ibiciro navyo ntivyatevye kuduzwa hamwe hamwe, aho abiyunguruza barihishwa itike igwijwe kabiri kuyo bahora bariha. Ni nkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Ku masitasiyo arenga 6 mu gisagara ca Gitega nta nima ry'amazutu rihari. Imiduga nka yose ikoresha ico gitoro ikaba yarahagaze. Zari bikamyo zikwigana zaba ntono gushika kuziseha amabuye, imisenyi n'ibindi bikoresho byo kubaka, akazi karahagaze. Kuri uno wa kane abo mu ntwaro bari batanze icyizere ko habonetse amaritiro agera ku 30,000 y'ico gitoro yabonetse kuri imwe muri ayo masitasiyo, ariko itango ryaco ryashimishije abantu bari kurushi nk'uko umwe mu bari batonze yabitwiganiye.
Tubabaza nuko harimo kamana wa mama ye gico gitoro kibonete uko muri rico hariho isitasiyo batubwiye ko iri ku gitoro ariko tugiye gutonda baciye batubwira yuko za kubanza guha abafisi imiduga ija hanze y'igihugu. Rero ibyo biratubabaza kubera gucagura duca tuguma ibikorwa byacu byahagaze. Rero twasaba yuko icyo kibazo twitorera umuti ngaha mu ntara ya Gitega kugira ngo kumbure dushobore gusubira ku mirimo ya misi yose kuko iyo umuntu yicaye ibipfani byinshi.
Aho uca hose hagati mu muji wa Gitega ubona abantu bafisiye utubido babazanya ko atawo afise n'icamagendo naho coba kizimbye kuko ta bundi buryo bwo kukironka. Ivyo rero bimaze kuba nk'umugenzo igihe cyose habaye ibura ry'igitoro ku masitasiyo hacatangura kuboneka ico mu kinyegero kikaza ku giciro kinini ugwije kabiri ku giciro kizwi n'amategeko. Kuruno wa kane ibido ya litiro 20 yagugwa ibihumbi 80 vy'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro kizwi n'amategeko kitabwirizwa kurenza ibihumbi 48.5.
Haribonekeza kandi ubukene bw'igitoro mu ntara ya Rumonge abakoresha igitoro cyane cyane abarozi n'abunguruza abantu ku mapikipiki n'amamodokari basigura ko bituma badakora neza imirimo yabo. Tukiri kuri iryo kena ry'igitoro, leta y'u Burundi yari kwiye gutegekanya ikigega c'intega bizoza c'igitoro kugira hatogwe inyishu kwibura igitoro mu Burundi. Uno mwihwezo wa Gabriel Rusiri harongo yishira hamwe Orcom yishinze kugwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Gabriel Rusiri asigura ko ikena ry'ibitoro mu Burundi iriva ku nyifato ya leta itabishiramo ingufu zikwiye hamwe rero n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Umviriza
inyishu ya mbere tubona ko ikwiye ni inyishu politike, no kuvuga no gukora ibishoboka byose byotuma amafaranga y'agaciro agwira mu gihugu. Aho rero hariho kuyiza ibitegwa nje bukamazi bituma amafaranga y'agaciro aboneka hamwe n'ibinkibi by'inzahabu ubutare ubwo aribwo bwose nabyo biri mu bintu byotuma amafaranga y'agaciro aboneka. Hagaca haba rero ibi byo kushiraho ibisabwa byose kugira ngo haboneke abagwiza tunga bava hanze bazana imitahe yabo kugira ngo bayishinge mu gihugu. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke muri aziko hari zindi ngingo zigomba kubanza gufatwa. Ikigira gatatu cyo kubanza bijanye n'amafaranga y'agaciro nuko abarundi hamcahaza ibijanye n'imigambi y'iterambere kugira ngo abafashe Burundi baze nabo gufasha. Icya kane cyokorwa ku bijyanye n'amafaranga y'agaciro nuko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo abarundi baba mu makungu amafaranga bayazane. Icyo ni cya mbere kijyanye no kugwiza amadovize atuma ibitoro bike. Icya kabiri ni ugushyiraho ikigantega bizoza nicyo cyotuma igihugu nk'u Burundi kitimbura ibitoro, nicyo cyotuma n'imiburiburi dushobora kumara amezi atandatu tutakenye ibitoro. Ibyo rero nabyo byohe bishobora bigafasha kugira ngo igitoro kiboneke. Hari ikindi kintu gikomeye cyane kigoye usanga n'abandi bantu bataza leta y'u Burundi rafise igigega c'ibitoro kiri Gitega. Icyo kigega cyakorewe ishira hamwe Entre Petrole n'ubu urumvitana igitoro gacengereka cibikirwe cengereka kidandariza. Icyo gisata n'ukuri kirimo ibintu by'amanyanga renze by'amakosa renze cyane kuburyo usanga kwika abantu rero gaguma gatunga kandi ababitungiramo nibashaka ko ibyo bintu bihera. Rero dasabye umukuru w'igihugu akora ibishoboka byose kugira ngo ihe gisata gishobore gutera imbere naho atacyo cyonyene.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru ajanye n'intwaro ibereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakuriye inkoni ku gishitsi kuri uyu wa kabiri abakozi bishira hamwe Onatel ko atamahera baheraniwe bazoronswa. Ariko uyo mukuru w'igihugu hakwiye guca make akaraba ingene ishira hamwe Onatel ryahunze bigaca mu nama nshingwa ntwaro hamwe n'intama itunganya ingene ishira hamwe rikora kugira bamenye inkomoko y'ugo ruhombo. Bivugwa n'umufasoni Herali Nibizi aho avuga ko ivyo kwifatira mu gahanga abakozi n'abaserukira abakozi mu masendika atari vyo
Erari Niwizi akaba yahoze ari mu nzego z'ishyirahamwe mpuzamasendika COSIBU. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Umukuru w'igihugu yari yamenyesheje abakozi b'ishyirahamwe Onatel ko batagiye guhembwa kandi ishyirahamwe bakorera ryarahombye. Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje abaserukira abakozi muri sandika ko byabananiye gutunganya iryo shyirahamwe. Irari Niwizi yahoze mu ndongozi z'ishyirahamwe mpuzamasendika COSIBU avuga ko amashyirahamwe yegamiye leta abayarongora bagenwa n'umukuru w'igihugu. Akavuga kandi ko ishyirahamwe rifise inzego zisohora uko umwaka utashe ubuzima bw'ishyirahamwe.
Umukuru w'igihugu niwe agena abarongora amashyirahamwe yegamiye leta, arazi abo yashizeho canke abashizweho n'abari imbere yiwe. Musanzwe nta mutegetsi aza mu kibanza cyo kurongora icyo ari cyo cyose badashikirije umushasha ubuzima bw'ishyirahamwe. Umukuru w'igihugu rero yoheza akabanza karaba aba bakozi mbega bobo uruhara bafise n'uruhe. Ishyirahamwe rirafise inzego zijejwe gukurikirana ku mwaka ubuzima bw'ishyirahamwe, bakongera bagatanga n'intererano ku mwaka harasohoka ivyegeranyo. Hariho urwego rukuru arigo urwego nshingwantwaro. Ugo rwego nigo bwa mbere ruhetse rukabazwa kandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe niwe abari umwanditsi. None amaraporo yagiye arasohoka ku mwaka bayakoresheje iki? Kubera ko badaca kuri izo nzego kugira ngo babaze ishyirahamwe rishobora gutunganywa cyangwa ryatembaganye.
Irari Niwizi avuga kandi ko umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga sendika y'abakozi ba Onatel kuko na ntacyo iyo sendika yamisemerera ko iryo shyirahamwe ririko rirahomba.
Aho rero sendika jene uvuga ko yayifatiye mu gahanga kandi ko yayubahutse, nibagende bicare hamwe bagira inama n'ingingo. Sendika yerekana ingene yamyita akamba kuko na twebwe twarigeze kuyifasha igihe jene nari muri COSIBU no mu nyuma barimo berekana yuko ishyirahamwe ririko rirahomba. Nk'ibyo biva ku batwara ishyirahamwe abo batanzwe nabo baserukira leta bava mu migambwe yabo. Urumva rero ibintu byahombesheje Onatel ni byinshi kandi abakozi ntibaretse kubivuga, ariko abatwara Onatel icyo baca bakora nuko baca bafata ibihano, bafatira ibihano abakozi. Rero umukuru w'igihugu nasubize hasi acishe mu nama mpanuzwa jambo, asubize mu nama nshingwantwaro, asubize mu bugenduzi bukuru bw'amahera ya leta, asubire mu bugenduzi bukuru bujejwe kuraba neza Onatel. Bireka kuba ibintu byo mu kirere by'uko bakoresha iterabwoba, barabe ikibi cyakozwe cyakorewe hehe, gisa kikihe cokosorwa gute, ninde yishura? Nibabanze baje muri ibyo hamwe wese arunka urubanza rwiza.
Irari Niwizi asaba ko ubwa mbere abakozi botunganirizwa ibindi byose bigakurikira, na cyane cyane hakigwa ingene iryo shyirahamwe ryonagurwa. Abakozi b'ishyirahamwe Onatel bakaba baheraniwe imishahara y'amezi ane.
Hayajanye n'agateka k'abamenyeshamakuru, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Reporters sans frontières ririyamiriza ryivuye inyuma amajambo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu yo kujyagagura abamenyeshamakuru babiri b'Abarundi. Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu hamwe na Israce Ndikumana akorera iradiyo y'Abafaransa RFI bagirijwe guhungabanya igihugu babicishije mu gushyira ahabona ibijyanye n'ikiza cya COVID-19 mu gihugu. Arnaud Froger aserukira RSF ku mugabane wa Afrika aributsa abamenyeshamakuru ko badahari kugira bashimishe leta, ariko ko bafasha abategetsi mu gufata ingingo zibereye. Kurikira Arnaud Froger asubirwamo mu kirundi na Jacob Sibomana.
Ce sont des propos évidemment que nous condamnons.
N'amajambo twiyamiriza twivuye inyuma, n'amajambo ateye ubwoba, amajambo yerekana ingene ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bugihobahoba mu Burundi. Tubabazwa n'ukungene twari twagize icyizere ku mukuru w'igihugu mushasha ko ari ibintu agiye guhindura. ariko turavye majambo aherutse kuvuga yifatira mu gahanga abamenyesha makuru ku nshuro zigera kuri zibiri zerekana ko gukora umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ukiri mu ngorane. Abamenyesha makuru ntibahari ngo bakunde igihugu mu ntumbero yo kuba abavuga iby'ibyo leta ishaka, bari ngaho kugira barondera amakuru y'ukuri kandi bakayashikiriza.
Du gouvernement, ils sont là pour établir les informations, pour les chercher. Je crois que plus personne n'est en mesure dans le monde de nier les graves conséquences.
Muri kino gihe mwisi nzima nta muntu yoba agihakana ibijanye n'iki kiza cyugarije isi n'ingaruka ku bakigwara. Urundi ruhara rw'abamenyesha makuru ni ugufasha leta kumenya amakuru kugira ifata ingingo zibereye. Harageze ko leta y'u Burundi imenya ko naho umumenyesha makuru atotanga amakuru aja mu nyungu za leta, ayo makuru arafise ico afasha mu ndinganizo nziza y'igihugu mu bijanye n'iterambere. Birababaje ko ayo majambo yavuye mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Birateye ubwoba na cyane cyane ku bamenyesha makuru bakorera mu Burundi. Byerekana ko uno munsi mu gukora inkuru za COVID-19 bizosaba kubanza kwiyumvira ingaruka.
Et qui savent désormais pour traiter ce sujet-là, il va sans doute falloir prendre des précautions.
Nino kuri yojwi ya Arnaud Froger aserukira ishirahamwe yitaho agateka k'abamenyesha makuru RSF ku mugabane wa Afrika duce dusozera ko ano makuru yaranze ino ndwi turangije. Shimire mwese mwaduteze yompi. Josine Kaze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho utaha.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru yaranze inundu.